wibaziki ni kigani lukigu mwanya ugu shikiriza ichi umbilo chawe kubivugwa hija no hino jereke jigihugu chugurundi
wibaziki
kwa kure andika utunga aliyo mesaje change uturungi kire amajwi aliyo audio
wibaziki
Dore mkije wakunzi wa haji nzambaga tika kawe nonge wanda waha ikaze mkiganiro wibaziki uko mjumva hani Alex Keza ngile nda kiwashikirize muinga ugi vijoma tulikunge na Teodomide mani rambona tuta tevjere ero tuwa menishe kuno mstuza kugani ya kujanye na bahora watoza amatagisi hii mugisagara cha ujumbula bahi uka guhagari kwa murako kazi kuwera hii wonekeje ko bahora banyuruza amatagisi ya toza mumasoko no kumabariyeri ivyo rero bikaba byashikirijwe ku munsi wa mbere na Petero Nkurikiye mvukizi ubushikiranganje bwo hagati mw'igihugu turabasaba rero ho mukatubwiye ico mwibaza kuyagarikwa ry'abahoze batoza amatagisi mu gisagara ca Bujumbura kubgawe ubona ariyo nzira yo gutuza ubunyonyezi bw'amatagisi turungikire rero nkuko mumenyereye audio canke ubutumwa bwanditse ariyo SMS canke mukatwandikira ku rugaga rwacu rwa Facebook rika rero tudatevye tutangure twakira umunywanyi wacu wa mbere muri kintu kiganiro ari muri Bujumbura mu isare Jean Manario reka tumutegeyo
ahoro mraho murakomeye hano mukiganiro bibatiki muri ingingo yafashwe twemba cya Bujumbura cyo gukuraho abahora batoza amatagisi ingingo nawe ikaya ingingo ni nziza kuko barya abantu bari bagisibije mukama bagisino batoza amafaranga muntu ze mu masoko mu mabarabara emwe bari bagisibije bari baragize nkuko bijya bibanza barimwo kayakazi barimwo bari bari bakagize nk'umengo na kabo gusurumva nuko bagiye ikibabaje nuko bagiye kuba mu ibarabara bagiye kutaronka icyo gukora batariwonka icyo bakora iyo babahagarika bagaca babaha ahandi bakora niho byari kuba ari byiza nubwo bari abantu nyine batoroshe muri ayo matagiso yabo batoza oya ntibyaragashesha muri nyine uko bake ayandi batoza menshi ayandi bagakwita ku mufuko bagatanga make muri leta ivyo vyari bizwi kuko basuma mu bandi bagenda basuma mu bandi rero ni byiza rwose turabikenguruka nisawa kuba babikoze uko so ariko ikibazo kiri nihandi nyene ntitwibatse ko izo ca gihinduka yuko umunyagihugu aza aronka koyoko aya urumva ayo yaja kuba abo bato bato urumva kuba agiye kuza ararya bakuru bakuru abo bafashe izo ngingo mukuru w'igisagara mukuru w'intwari hagati mu gihugu abo nibo bagiye kuza barayarya ntabwo gitera imbere cyangwa ngo hagire akunguko kigira kironka reka cyangwa hari kizohinduka bizoguma ari uku nyine nta kizohinduka ego iyo siyo mvo iyo siyo icyo kibazo cy'uko cyari giri mu ntuze mu kaga k'ubukene cyari kitagira amafaranga mu kigega cya leta iyo siyo mvo vema iyo yatuma igihugu kijya mu bukene ya iyo siyo mvo
Harumusubu tungane uzokora Munyagi hugu agafati jambo Kuru yomusi Wewe wicha Wewe sahura yeah. Na wewe ujigiturire So habuta hari ya mande
Turabandanya ikiganiro wibaze iki tubibutsa yuko ari imisi yose ku wa mbere ku wa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha zitatu zo kumuhingamo ubwahe isaha icyenda zo kumuhingamo nako rika hatubandanye kino byana cyacu twumviriza undi mu mwanya tumwikirwe Bosco ndi mu bandi hari mu Kirundo muri Busoni nawe nyene haragira icashikirije katumutegeye
ngabaramutsa kukugwa jabo bantu bahora batoza makori mu masoko yango mu gisagara cha Bujumbura kubera ubunyonyezi bahora bagira ni byiza cyane ibo bakure kukurumva bari mu makosa iyo umuntu yagirizwa makosa ategerezwa kuyahanikwa ibo bakure barondere abandi bashobora kwinjiza amahera mu kigega cha leta kugira ikigega nacyo kibomboke ufise amakosa nawe ayahanigwe kandi ntibaraba bo nyene ntibarabe mu gisata mu bisata byose by'igihugu usanga ari abantu binyegeje bagomba banyonyeza ubutunzi bw'igihugu ugasanga amabarabara amavuriro ibiko birubakwa kubera abantu bamwe bamwe batoza amahera bishirira mu mifuko ntibarabe rero mu bisata byose babikosore Ati barahana umuntu yagirizwa ibiturire sabatugira amahoro
eh mwaramutse neza cyo kwa kuri gihe hagari kwa jaba batoza amatagisi cyo no vuga yuko ahubwo babibonye bateba kuko cyonye birazi neza yuko amatagisi yatozwa muri aho bantu cyane ku mabarabara nawo byo mu isoko beshi batoza bashya mu mifuko yabo sino bango bashya mu giga cyane Beshi batoza bashira mu mifuko yawe rero mba kubona aho babibonye batema kuko ibyo n'ibintu byabaye kuva kera kandi bari basanzwe babizi kuko n'ubundi ntacyo bakora kuko iyo leta yari yiyemeje kwiba abantu niyemeje guteza imbere abanyagihugu n'igihugu nayo ntirabizi neza yuko nubwo ari nko kuganga bukamufutika turabe turabe icyo dukora niyo handi ho amazi yamaze kurenga biratwi neza yuko ata muntu yatoza atagisi yashyira muri leta bose bashyira mu mifuko yabo mutibagiye yuko ayo mabariyeri menshi ku mabara usanga hari za mbonera kwa izo zitoza amatagisi zirya nazo ntizishobora gutoza ngo zijyane mu kizita cya leta bajya bashyira mu mifuko yabo niho bashyira nta handi bashyira birazwi rero yuko ata kirere kibi tuvuga turavuga kuri icyo kuko byatangiye kuva na kera si by'ubu batora amatagisi bashyira mu mifuko yabo kandi leta ntiyari binezwe yari ihanzwe n'ibyayo iby'amatagisi ntiyabiraca yabiraba nta kintu kinini yari kuvuga ko kuko yari ihanzwe n'ibindi bintu konona igihugu gusaba tuba amatora n'ibindi bintu byabo nyine ntihazi bitajya ntibiza ariko ibintu by'amatagisi by'amafaranga yinjira muri leta nti izo mu nyakuri zitoreza zishyira mu mifuko n'abandi rero basangira ubu rero nubwo ntibageze kwikangura ariko bikanguye bwa kera kuko ibyo byaramaze kurenga inkombe ibintu byabaye kuva kera cyane rwose simbona igituma babivatura ubu sinzi ngira abo bagomba kwisubira ko niyo handi ngo ibyo n'ibintu byamyeho kuva na kera nubwo igihugu cyahombeye amafaranga atari make ayo nayo babonye hari n'ayasumba iyo nzi iyo baragiye kubera ubusamazi bwa leta rero nimba bagomba bikebuke n'imbikebuke barabe ko ico hinduka yamara ivyo n'ibintu byabaye kuva kera cane gushiraho bashasha ntibashiraho bashasha barabe mbuga ndatse nabo rero nico kimwe nta misi ni ihera nabo batakutse nkuko abandi bakora ni nko kugira kwicugwehe n'iyahandi nko kugira cyangwa ugasanga bagomba gukura abo bari bahamenyereye bakazana abashasha babo abari bahari bakavuga ati reka tubagome tuzane bashasha tubahindurire nabyo ntibibaho ariko sinibaze ko hari ikintu bagiye guhindura kuko turazi ko iyo bafashe ingingo zimara umwanya umwe rumara zikaba zirangiye n'ibindi reka tubirindiye tubitege amaso uko ndabibona.
Turabandanya n'ikiganiro bibaze kitwibutsa yuko turiko tuganira ku bijanye n'abahora batoza mutagisi mu gisagara ca Bujumbura baheruka guhagarikwa muri ako kazi kubera vyibonekeje ko bahora banyuruza ayo mutagisi batoza mu masoko no mu mabariyeri. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa mbere na Petero Nkurikiye mu buvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu. Tukaba rero tushaka kumenya ico mwibaza kuyagarikwa ry'abahoze batoza mutagisi kubwa ubona ariyo nzira yo kutuza abunyonyezi turungikire rero nkuko mumenyereye amajwi yanyu canke ubutumwa bwanditse nkuko Remi Burundi ari hi mu gisagara ca Bujumbura muri Kabezi abigize hereka tumutegeye.
Arumva ayo mafaranga tuzara twategetse nyine basanzwe bayakira basanzwe bayaraba nibazo cacako na mitende ho yuko nyine nabo bantu batabanje bari bayatoza
abana ro nkanuko bafungura abantu yakyako bana yakyako bakana kibafasha mu rugo nyene baruse ku matagise batoje baronka ubu bagiye kutaronka bagiye kuca ahantu hamwe gusa ego cyo nuko ndajumva nuko ndabibona hakigiye guhinduka nacyo ntacyo vrema politike ya de n'ubujya ntabwo ari politike nziza ntabwo ari politike yo kugira neza umunyagihugu yo kugira umunyagihugu yogorore amerekwe neza. Oya nta na gato oya kuko ku zindi ntwaro za kera abo bantu batoza matagise bamye bahari kuva na ke bamye bayatoboza ariko mugabo ntabwo igihugu kigeze kibura amafaranga
igihugu kandi abo bantu bamyeho bo mu masoko bo mu mabarabara bamyeho mugabo usiho boca babona ko bayarya bayashyira mu mfuko wabo ubuse buca babibona nuko nyine vyababuriye aba bategetsi bacu batwara igihugu vyarabankiye politike yabira irabagoye gose ntabwo ari politike yo kuzanira neza umunyagihugu. Turazi neza ko igihugu kigeze kuba igihugu cyiza igihugu gishimwa n'amakungu igihugu kirimwo ibyiza igihugu gisayangana igihugu kimetse neza cyarigeze ariko umuga kuri intwaro y'abadede intwaro byarahindutse bya kera byahindutse ubu n'ingorane gusa n'ingorane mu gihugu imiryango irakenye imiryango irari itafunguye imiryango iricwa n'inzara ego murakoze rero murakoze cyane mu gihe umugisha ikiganiro wibatsiki
ko niko ndabyumva nanje.
Turabandanya na kino kiganiro cacu tukumviriza uwundi munywanyi Floribert Mutoni ari hi nawe nyene mu gisagara ca Bujumbura muri muha reka tumutegeye.
Ubwa mbere ho twagira dushimire umushikanganje w'intwara hagati mu gihugu kuri ico gikogwa ciza cane kandi tunamutera intege. Icyo tubivuga ko ni iki? Nuko rero ubwo rero ni muri bumwe bita ivyaha bikomeye by'igiturire. Kugira tuzi ko igiturire ari igihano ahantu mu ibarabara twama twabisigwe twavuga tuti ibyo biturire bindi ibyo biturire by'ibya biturire nibyo bikiga igihugu. Urabona nkuko no kunyuruza amatungo y'igihugu. Yumvira ahantu hahora hatozwa imiliyoni zitatu mwaka gatatu z'imiliyoni 120 nuko kuva ku miliyoni 118 atawuzi yo ziba zagiye. Ivyo rero ni kukaranda kabi cyane. Hanyuma kandi ikibabaje ni uko ubona ko bimaze kuba nk'ikintu sisiteme, ni ukuvuga abantu baja muri rezo bakaja mu mugwi kuko amafaranga ndazi agabanganwa n'abantu benshi ntaja mu bintu yabamye usanga ari amakabuta karayagabangana. Hanyuma ikindi rero ni uko byabaje mu gihugu cy'u Burundi hari abantu babona yuko ubuzima bwabo bwo kubaho butegereza kubaho gutyo. Hari abantu bamaze gufata yuko ati mukubaho mukugira nubaka ibintu ngibyo nkora byose ntegereza gukora uko bikaja mu migenzo y'ubuzima bwo kubaho njye cyo kubana ko bigenza habi cyane hanyuma iri byarishye Ismaili site n'umuntu ariko turavuga ari hamwe tusanga abantu ukabona abantu bakora mu runzi muri meri cyangwa mu makomine n'ukabona ibyo ariko baratunga bagira gute ntibisigurize n'ibyo rero twatumutse ko turiko turavuga hanyuma ikindi nuko bica bigira ingaruka mbi kuri meri icyo bita ama serivisi abanyagihugu abashaka ibyo by'amabarabara ayo matara atabona iby'umutekano yama amafaranga yatuza akajya mu kiga cya miri yuko ibintu byinshi cyane igisagara kigasa yangana kikamera neza mugabo raba indi rusange ibintu nk'ibi bidashobora gukorwa kubera amafaranga aba ari karanyuma icyo tubona rero tukugwa nuko bitugarukira ngaho mu gutubatunganya gushasha nyine amafaranga atozwa bagagwiza ibyo bice za controle bakamoderniza bagashyiramo ubuhinga bwa none mu gutoza ayo mafaranga no gushiramo rero miri nayo ikabija nuko naho bikubira ahubwo n'ubushikiranganji kumbura bo muri miri bateza nabo kubyumva bakabijamwo ku buryo uko gukorera ku mugaragaro no kuza barakontra bica biba umugenzo kugira ntibisubire inyuma
uwo rero akaba yari Hifostan Nduwimana yari kwagiye ico ashikirije n'ubunyene arongera akavuga kubijanye nabo batoza amatagisi yerekana ubunyene tumutegeye
ikindi ndwara cyo tuvuga naho nyene ntibyoza biragarukira ngaho ku gutoza amahera gusa naho yabatozwa ni menshi ndega wakoreshwa gute ega n'icyo ni kibazo abari ko barayakoresha bo bayakoresha gute nta nyurutwa mu gukoresha mu gutanga amasoko yo kugira ibyo bariko baragura nta nyuruzwa ari niyo n'iyindi intambwe ya mbere ni kuyatoza intambwe ya kabiri kuraba ingene ari karakoreshwa nicyo gituma turabanza gusaba yuko meri boba audite nini iraba meri ingene ikora n'amafaranga n'ingene gestion igenda ku neza yaba mu gihugu bamwe hanyuma ikindi nuko bigenda gushyira deconcentration decentralization bira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri bityo bituma byoroha gukonta amafaranga mu ikomine nje mu ikomine n'imigambi itunganywa mu ikomine mwakubera byose biza guhurira muri meri byose nje gituma usanga fuita ari nyinshi ayibwa ari menshi ugasanga n'umuntu yasubiza mu bikorwa by'abanyagihugu ugasanga birasanzwe kubera igisagara kumbure kiba ari kinini bikubera mu Kanyosha hariya muzaca ibitoke habahabwa gusanga n'imigambi biragora ni uko ijya mu ngiro neza niba twibaza rero yuko ibi byo gusubiza ubwigenge amakomine byukwibwa neza kugira habe deconcentration mu gifaransa niko bacyita hanyuma ibijyanye n'abakozi nabo tuvuga yuko abo bakozi nimba ari amakontra basinyiranye rumba mu biraba mugabo nimba ari abakozi ba miri bakaba bahinduye imirimo ivyo bibazo kose bitwaye nimba ari abakozi ba miri batuza amahera bakavuga tuti were ko mwabikora nabi turabahindura imirimo jahandi kumbure aho ivyo bibazo ko atakibazo babiteye kumbure mugabo igihe barabakontra bavuganye na performance bagatuma uzotoza amataxi barafite ibyo bumvikanye mu masezerano igihe iyo bari kontra basinyiraniye baca bari amategeko basinyiraniye bakaraba ingene bashobora kubashimira canke ibyo bari bumvikanye batura gushyira kugira bashobora kubiva rimwe abantu baca baraba mugabo nimba ari abakozi ba mbere bahinduye akaza kuhagarika gutoza amakori amatagisi genda ukora ibindi nimba mbere zo bana ko abakozi babaye benshi cyane ariko byose ni ibintu cyacibwa ingene meri itunganya iby'amakozi mugabo nawe nyine bikurikije amategeko
ni kuri iryo jwi rero rya Faustin Ndikumana duce turangiza ko kino kiganiro cacu wibaza iki tukaba dushimiye mwebwe mwese mwagize ico mushikiriza kugira ikiganiro cacu gishobore kuba turashimiye namwe mwese mwaduteze yompi nkabashimiye na Teodomire Mani yambona dufashe kugira amajwi yeka n'amasanamu yashikire neza Alex Kedza mekanda kwashikiriza nkaba ndabike banuye na buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu bariyongereye.